Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Mukomeza kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nongeye kubasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Twaje ngaha mu kibanza cy'ukwikukira kugira twigine hajya hari abavuzi ingoma 28 hariho abatamba 28 numa zerekana amahoro 28 duhurize mu bumwe kugira twubake igisagara cyacu.
Uwo ni Freddy Mbonimpa umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura avuga ku giterane cyahuje urubyiruko kuri uyu wa gatandatu. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya ntimucikwe. Nkuko twamwari mu byumvise dutangira, urubyiruko ruturuka mu mpande zose zitandukanye z'umujyi wa Bujumbura rwahuriye mu kibanza cyitiriwe ukwikukira ku Burundi. Intego y'iryo huriro kwari ugukomeza ubumwe mu rubyiruko nkuko byatangajwe n'umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Indirimbo intambo umurisho w'ingoma n'icyo byaranze ibirori byatunganijwe n'urwaruka rwo mu mihinga itandukanye y'igisagara cya Bujumbura kuri uno wa gatandatu. Umukuru w'umugwa mukuru w'u Burundi ari mu bateguye ivyo birori akanifatanya n'ubwo rwaruka kuri uno wa gatandatu yabwiye Ijwi rya Amerika ico ivyo birori vyari bigamije.
Uno munsi n'umunsi udasanzwe w'igisagara cya Bujumbura aho urwaruka rwagiye hamwe kugira twigine dutegure umunsi mukuru w'ubumwe imyaka 28 nk'uko musanzwe mubizi. Ayo masezerano y'ubumwe haheze iyo myaka yemejwe, ariko mwagiye murabona ko rwaruka rutigezwe rutumirwa rubibamwo. Tukagenda hariya kuri monima y'ubumwe ugasanga n'amajambo n'amadiskuru. Ubu rero rwaruka twashatse yuko biyumva mu bumwe, kuko mu gisagara tugeze ubumwe nta macakubiri agaruka, nta bibazo bindi by'amatiku. Rero twaje ngaha mu kibanza cy'ukwikukira kugira twigine hajya hari abavuzi ingoma 28 hariho abatamba 28 numa zerekana amahoro 28 duhurize mu bumwe kugira twubake igisagara cyacu.
Urwaruka rwitavye ivyo birori narwo nyene rwagaragaje ko uwo munsi uhimbajwe wa mbere kugwaruka kuva abarundi biyemereje amasezerano yo kubana mu mahoro waje hageze. Bamwe mu bayaze n'Ijwi rya Amerika bafise ico basaba baba bategetsi canke bagwitangiye imbere mu bijanye n'itsimbatazwa ry'umwe mu gihugu.
Cyo twobasaba nuko hamwe hamwe boza baratwigisha yuko mu Burundi ndi atabwoko bukihari, hanyuma tukabona yuko umuntu wese asana mugenzi we.
Nuko abo bakuze nyene botoha akarorero keza, hama bakatwereka inzira nziza irama yodushikana ku mahoro, hama abantu tukabana mu bumwe n'umutekano n'amahoro ntangende.
Twebwe muri kahise nibaza ko ari nk'ibyo by'ubwoko canke kutava hamwe canke ibintu byerekeye nk'imigambo ugasanga ngo umwe yegamiye umugambo w'uwundi ugacusanga ntibahutse neza. Twebwe twobatera akamo yuko bobiheba tukabumwe, kuko n'Imana yaradukunze tubumwe. Ibyo igihe yaturema ntabyo yatubwiye turabantu umwe abone ko mugenzi wari umuntu gusa, ibyo babivemo dukunda igihugu cyacu.
Sijya mbere hatunganywa iminsi mikuru nk'iyo ku minsi ya gatandatu mu gisagara cya Bujumbura, ahanini ibifise intumbero ya politike, ariko uyu wa gatandatu wari ufise iyindi ntumbero. Freddy Mbonimpa yabitangiye insiguro.
Uno munsi wihariye ugwaruka kugira twerekane ko natwe ugwaruka teza gutsimbataza ubumwe, kuko nibo nkingi, nibo kazoza, kandi nibo bavyumvise byo dufasha n'abandi kuvyumva. Uru nugwaruka nta migambwe n'umwe ngira mwabonye ko atamwambara urimwo n'abantu bava mu masosiyasiyo atandukanye. Rero ivy'imigambwe birafisigiye cyacu mugaba n'ubumwe bwo gwaruka mu gisagara cya Bujumbura.
Umukuru w'igisagara cya Bujumbura agahamagarira abanyagisagara kuzitaba ari benshi ibirori byo guhimbaza imyaka 28 irangiye abarundi biyemereje amasezerano yo kubana mu mahoro ku munsi wa kabiri igenekerezo ya gatanu ukwezi kwa kabiri uno mwaka. Uwo munsi ukazohimbarizwa ku mirwa mikuru y'intara y'u Burundi. Ibirori nyamukuru bizobera ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega mu minsi iri imbere ugiye kuba umugwa mukuru wa politike, bikazotegwa iteka n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste urakoze kuri iyi nkuru turacyari mu Burundi ku makuru y'imikino ihuza amakaminuza mu gihugu umupira w'amaboko handball kuri uno wa gatandatu winjiye mu gice cya kabiri gishyira cya nyuma mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana uri Gitega yakurikiranye iyo mikino
Inkino zihuza amakaminuza akora mu gihugu cy'u Burundi mu rukino rw'amaboko handball ku ruhande rw'abahungu kuri uno wa gatandatu zinjiye mu gice cya kabiri gishyira cya nyuma umugwi wa kaminuza yitiriwe Tanganyika Université du Lac Tanganyika y'i Bujumbura ILT mu mfunyapfunyo y'Igifaransa watanye umutwe n'umugwi wa kaminuza yigisha ubuhinga Université Polytechnique de Gitega IPG mu mfunyapfunyo n'urukino rwatanguye imigwi yose isa n'inganya ubuhinga ariko mu minota ya nyuma ULT yasatiriye mu buryo budasanzwe ubona ko abenshi mu bakinnyi bayo bakina mu guserukira gihugu wa handball urukino rwaje kurangira ULT itsinze IPG ku manota 37 kuri 21 Jean-Claude Ndayirorere umenyereza wa ULT yavuze umukenyuro akoresheje mu gutsinda IPG
jewe ntanari mvuga ko intsinzi mba ndayiteze kubera abamenyereza bose babifuza intsinzi nyine ariko icyo nashikiriza ni uko ndi narateguye umugwi nyuma ndagusaba yuko ibyo ndabereza ibyo bugira ibyo Faransa ibyo bita performance none uvuga yuko umugwi wanjye wabaye performante ndaje mu gihugu gitega
ariko kandi uwo mumenyereza wa ULT yabonye n'utunenge mu bakinnyi biwe
hari ahantu nabonye ko ngwaye nibaza ko nzakora cyane ngo umuzamu wanje ekipe yanje arahe utuntu twinshi akibuze nibaza ko nkeneye kudukoresha nkorera ko cyane kugira ngo tuzoshike mu ntambwe yindi izokurikira amaze kugira aho yigira imbere
Ndayihereje Leonidas umenyereza wa IPG naho yatsinzwe avuga ko atarabyiteze.
Nariteze ko nsinzwe ariko urabona mu mpera z'urukino twavuye turushwa kuko abakinnyi nagomba kumenyesha yuko abenshi bari mu massage baheza twaratse rero umwanya munini yo kwitegura. Icyo nize rero kuri ino ekipe ya Université de l'Arc Tanganyika badusumbije cyane cyane defense ubundi gutangira ko bagize defense advance nanjye ngira defense classique bacha baranca mu gyahumye niko kunsumbya rero
izo nkino zihuza amakaminuza ari mu Burundi zateguwe n'ubushikiranganji bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi uno mwaka ukabwize gatanu izo nkino zitegurwa Gashaka Salvatore icegera c'umukuru wa komite ijejo gutegura ayo mahiganwa yabwije ijwi ry'Amerika intumbero y'izo nkino
intumbero yazo ni ukugira ngo amakaminuza ahure bakine bamenyane umwe avuye muri kaminuza akaja handi ku yindi kaminuza ashobore gusangaho mugenzi we bakinanye hama bamenyane hanyuma urabona yuko kenshi niyo bahejeje amashure baca bahurira mu buzi butandukanye bazomenyane bati twarakinanye hariya uyari umugenzi uyari yatwarahuriye mu nkino urucankwaruriye kindi igitici ntumbero nuko mu bindi bihugu na cyane cyane nk'ibi bihugu bigize aka karere basanzwe nabonye ne batunganya inkino zihuza amashuri ya kaminuza hanyuma rero izibaye za mbere kenshi zirahura natwe turi muri iyo ntumbero yuko abanyeshuri bacu tutobagumiza ngaha nyene bakinira ha mu Burundi honyene bazoheza ababaye abambere baca baja gukina mu nama yandi makaminuza yo mu bindi bihugu byo mu karere cyangwa mbere no muri Afrika
Gashaka Salvatore amenyesha ko Burundi bumaze kwitaba inkino z'amakaminuza yo mu bihugu birukiye mu karere ko mu buseruko
ku nshuro ya kane twarashoboye kutwitaba washaka inkino zo mu karere zabereye mu gihugu cya Tanzania mu gisagara cy'i Dodoma icyo gihe Burundi bwaritavye zari inkino igira umwaka ugira 11 izo nkino zikinwa mu gabo Burundi ryabaye rya mbere ubu rero twaraze bose iyo ntambwe ya mbere dufashijwe n'ubushikiranganje umushikiranganje yaravuze ati muratanguye muzobandanya mukina izi nkino mbere muje guhiganwa mutuzanire ibikombe n'imidari itandukanye
kaminuza yitiriwe Tanganyika niyo yari yaserukiye kaminuza ziri Burundi aho mugwi w'umupira w'amaguru w'iyo kaminuza washoboye gushika mu gice cya kabiri gishiri cyanyuma
Fidel Antoine Nsabimana igitega turamushimiye cyane kuri iyi nkuru twibutsa kandi ko mukanya muza gukurikira ikiganiro kira
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 kira ni ikiganiro cy'ugwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
Mu mu Burundi itegeko rirengera abagendana umugera wa sida. Iryo tegeko rivuga ibyo leta n'izindi nzego zayo zigomba gukora mu kurengera abagendana uwo mugera kugira ngo badahezwa. Inkuru irambuye muragezwa na mugenzi wacu Jean Claude Nshimirimana mu ntara ya Ruyigi.
Iryo bwirizwa rikingira abagendana umugera wa sida ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku igenekerezo rya 12 Rusama mu mwaka w'2025. Ingingo ya kane y'iryo bwirizwa ivuga ko kugwanya umugera wa sida ari igikorwa cy'inyungu rusange, icyo nacyo kirimo ubushakashatsi, gupima, kuvura, gutanga impanuro no gushigikira abagendana uwo mugera no gukinga ko umugera wa sida ubandanya ukwiragira na cyane cyane kwigisha abanyagihugu. Ingingo ya gatanu y'iryo bwirizwa ivuga ko leta ifasha mu gutanga impanuro no gushigikira abagendana umugera wa sida, abagwaye cyangwa bakozwe ko n'uwo mugera. Mu ntara ya Ruyigi, abagendana umugera wa sida barashima ko bashigikiwe muri rusange mu buryo butandukanye. Uwo musore amaze imyaka irenga 10 azi ko agendana umugera wa sida, numwe mu babishingira intahe.
Turashigikiwe cyane rwose. Kubera twaronka umuti witwa Bactrime wa Neusasosanifor, tukaronka na Atipra. Hariho n'imiti mw'iminsi yaje ifasha abantu bamaze igihe umwaka bagwaye igituntu. Urumva rero imiti irahari, ndetse hariho n'abantu badakwije ibiro magara yabo baronka imfashanyo ivuye muri Kwaruje. Kandi ntaciye mu ijambo no mw'iminsi harabonetse ishyirahamwe ridushyigikira, riratwigisha kujya muri asosiyasiyo. Turajya mu masosiyasiyo baraduheza n'imfashanyo.
Ingingo ya 19 y'iryo bwirizwa ivuga ko umuryango utegerezwa gufasha mu kubungabunga amagara y'ugendana umugera wa sida kandi ukanamuherekeza gushika mu minsi ya nyuma. Uyu musore aba mu gisagara cya Ruyigi aremeza ko atawukumirwa mu kibano kuko agendana umugera wa sida.
Turashyigikiye umuryango cyane rwose, ahubwo twaremesha n'abandi cyane. Umuntu afite ikibazo aragushikira wewe azi kugwaye, ukamuha impanuro agashikira muganga akipimisha, hanyuma rubwo bafise ukamuremesha. Kumva ko ari umuntu nk'abandi kajya kuri discipline, aje kuri fashion gusa, nta kindi gafata umuti neza, hanyuma arabaho nk'umuntu nk'abandi, akiteza imbere nk'abandi, n'umuntu nk'abandi. Ntame twe nka muntu ageze turabona hakumwe ngo umugwaye umugira wa sita ntarame kwera.
Uyu mukenyezi aserukira ihuriro ry'abagendana umugera wa sida RBP Plus mu ntara ya Ruyigi avuga ko gukumirwa bivana n'inyifato y'umuntu.
Hongeza amaso sinovuga ngo ni nabi kandi si neza cyane, mugamo gukumirwa bivana n'umuntu ngine uba wifashe. Bwa mbere utikumiriye umuryango ntushobora kugukumira. Iyo wigenyeje neza mu muryango nta kundi ushobora kugukumira. Tegereza kubaho ugakora mu bandi, ugategura imigambi y'iterambere mu rugo cyo kimwe n'abandi.
Amenyesha ko abagendana umugera wa sida bakumirwa muri kahise, akanavuga icyo bakoze kugira ngo bigabanuke.
Nko mu myaka yahera hariho byashika, tukaje tubashikira tukabahanura imiryango yabo, cyane cyane biturutse ku nyigisho twahora dutanga hakiriho uburyo ku rwego rw'igihugu. Twarahamagara abantu b'imitumba yose kuva ku nzego zo hasi n'abo mu mashengero. Izo nyigisho tukazibaha, tukazibashikiriza, nabo bakagenda bakazishikiriza mu miryango no mu mihana kuva ku rwego rwo hejuru gushika kuri nyumba kumi. Ibyo bintu byari byagiye biragabanuka.
Muri iryo bwirizwa birabujije gusaba impapuro zo kwa muganga zerekana ko umuntu atagendana umugera wa sida kugira ngo yemeregwe kuja mu buraro bw'imigwi y'inkino canke y'imibano kugira ngo ahabwe akazi kibure akagumizwemwo. Mu gihe cyo gusaba akazi, umuntu wese agendana umugera wa sida afise uburenganzira bumwe nabo bahiganwa batagendana uwo mugera. Nubwo biruko, bamwe mu bagendana umugera wa sida mu gisagara cya Ruyigi bavuga ko bitoroshe kuronka akazi ku muntu agendana umugera wa sida. Uyu musore avuga ko hariho ubuzi hasabwa impapuro zemeza ko umuntu akomeye, maze akabona ko abagendana umugera wa sida batozi ronswa.
Hariho ubuzi butangwa baravye yuko umuntu akomeye cyangwa adakomeye. Akazi kose n'ubuzamu bungaha muri gihe barakagusaba, nawe ubukora mu y'amasosiyete y'amapesije baragusaba gutse fizike barayigusaba yuko uwo ukomeye. Akazi kose gatangwa barakagusaba, kandi urumva kwa muganga kugira bagusinyire tizi fizike baze kudakomeye ntibishoboka. Byo murazi ko abadogiteri babikora babisinyira ko bisinyira. Wewe udakomeye ntibabigusinyira, kumugabo ukomeye barabigusinyira. Urumva izo zose nibibaze.
Mu bundi buzizo mpapuro zidasabwa, yemeza ko abagendana umugera wa sida bagerageza kutimenyekanisha ko bagendana uwo mugera kugira ngo bagire amahirwe yo kuronka akazi.
Mwese murazi yuko mwisi umuntu akunda ukomeye. akenshi ugiye utiyemera ntuwerekane icyo kintu ntibore akwiguhora kubera babona yuko ugiye kubatesha umwanya w'akazi akenshi umuntu agenda yihijije ntashobora kuvugisha ukuri ati ndafise umugira wa sida aho ugiye wihijije naje cyane n'isura imeze neza aho ni sawa ariko ugiye ugaragara yuko amugara yabatameze neza ntacyo tumwe batakwimakaza kuri babona yuko imagayo yagatacyo zobafasha
Mu gisata cy'ubuvuzi abaganga twabajije nubwo badashima gutanga ijwi bose bavuga ko urupapuro rwemeza ko umuntu akomeye barutanga bataravye ko umuntu agendana umugera wa sida hadahonyanzu bitegekanijwe mu gitabo mpana vyaha umuntu wese arenze kubitegekanijwe n'iri bwirizwa rikingira abagendana umugera wa sida ahanishwa ihadabu riva ku 10,000 ligashobora gushika ku 100,000 vy'amafaranga y'amarundi Jean-Claude Nshimirimana mu Ruyigi ijwi rya Amerika
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Ubu noneho rero radijwi rya Amerika igiye kubagezaho cya kiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga.
Kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga uno munsi tugiye kuyaga ivyerekeye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi imyaka 28 irigoroye abarundi biyemereje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi hari kwigenekerezo rya gatanu ukwezi kwa kabiri mwaka w'1991 ayo masezerano ni indahiro ntarengwa abarundi barahiye inyuma y'indyane zifatiye ku macakubiri y'amoko nk'ivyari bijeje kuba muri ntega marangara mu 1988 aho rero baciye biyemeza kubana mu mahoro mu gihugu cy'u Burundi mu vyeyi wa bose yamara rero iganda kugwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'abafasha biwe ayo masezerano amaze imyaka ibiri itarenga byatumye u Burundi bugwa mu kaga k'indyane z'amoko na politiki Muri kino gihe ibyo byatumye abarundi bamwe bamwe baguma mu ngendo y'amacakubiri y'abayamoko n'intara barenga noneho kundahiro yo kuwa gatanu ruhuhuma mwaka w'1991 uno munsi inyuma y'imyaka 28 abarundi biyemereje amasezerano y'umwe bw'abarundi ico cifuzo cy'umwe bw'abarundi bwuzuye coba cyarashitswe ko Abarundi no munsi bokwirata iki mu byerekeye kubahiriza iyo ndahiro bari birahiriye. Intamba myizo bazibangamira iyubahirizwa giyo ndahiro nizihe. Hoko gwiki kugira ngo ubumwe bw'abarundi ntibugume mu ndirimbo no mu masezerano ariko buje no mu ngiro vy'ukuri. Mu kubikijya nino hano ku nama turi kumwe n'abatumire batatu. Ambasaderi Guillaume Rizovio arongo inama nkuru y'igihugu ijeje ubumwe bw'abarundi no gusubiza hamwe ambasaderi mwaramutse
mwaramutse neza naramukije n'abatumva bose
sango muri kino kiganiro
murakoze
murakoze nawe wundi turi kumwe ni honorable Tatien Sibomana umuvugizi w'urunani rw'abigenga amizero y'abarundi honorable mwaramutse
ndakora mu kijeje rwo mu kandi naramukije n'abatwumviriza bose
sango muri kino kiganiro
mwakoze kunumira
murakoze nawe Uri turi kumwe ni Remi Havyarimana umuhinga mu byo gutatura matati bidaciye mu nguvu akaba narongoye ishira hamwe Maison Libre d'Espoir mushinga ntahe Havyarimana mwaramutse
mwaramutse neza Jerome kandi turaramukije nabe ariko baratwumviriza
cyangwa muri kino kiganiro
murakoze cyane
murakoze nawe mu gutangura rero kino kiganiro mpereye mu nama nkuru y'igihugu ijye cy'umwe bw'abarundi no kunywanisha abarundi Ambasaderi Guillaume Rizovio muvyo mujejwe mu nama nkuru y'igihugu umwe bw'abarundi burimwo vyukuri
yego cyane umwe bw'abarundi burimwo iyi nama mu kirundi no yita inama ndongo no yita inama nkuru ijejwe umwe bw'abarundi no kurekuriranira urumva rero yuko ubumwe bw'abarundi burimo kandi mu bikorwa dushinzwe no kugerageza kubuhagararira ubwo bumwe turondera bw'abarundi
inyuma y'imyaka 28 no munsi biracyakene ko twuvuga indahira abarundi baragiye kwa gatano ruhu
yego cyane ijya ndahiro yarahiwe nawe wenyine wajije kubivuga ukitwakira wavuze yuko itamaze n'imyaka ibiri yaciye ihungabana byaciye biboneka yuko ijya ndahiro bayirahiye umenga nta niyo bazi kuko nta myaka ibiri yaheze byaciye bihinduka byose mbere n'umwaka umwe mbere aho imigambwe itanguye kuyamamariza hagatsinda umugambwe umwe usa n'ubwoko hanyuma imyaka ibiri iheze bigaca byononekara byose urumva yuko ubwo bumwe n'ukuri turacaburondera
ndahiro bayirahiye ku ngufu
iyo ndahiro bayirahiye sinovuga ngo ku ngufu ni ndahiro umenga ni bimwe nyine byo gupfa kwikura
n'amasezerano y'amomekerano
ashobora kuba ari amasezerano yabaye amasezerano y'amomekerano kuko urabona icyo gihe mbere aho ayo masezerano yabaho yari intwaro yari imaze igihe kininiya intwaro bavuga bose ko ari y'ubwoko bumwe bavuga yuko ari intara imwe umenga ni ibintu bazanye kugira ngo bamere nk'abapfukavukereye ibintu byashoboka bishoboka ko bishoboka biribo nk'uko nabivuze byaciye byibonekeza buno nyine
ariko muri ayo masezerano baratangura bavuga bati ubumwe bw'abarundi bwamyeho n'ubuzokwamaho
erega ubumwe bw'abarundi n'ukuri uravye muri kahise ku Burundi ubumwe bw'abarundi bwaramyeho mugabo burashobora guhungabana bwarahungabanye muri iki gihe nyene ico gihe kuva muri iki gihe cinyuma independence dufate bwarahungabanye nivyo mugabo mu mutima y'abarundi umurundi yama yumva ko ari umurundi hanyuma nico gituma rero tubwirizwa nkuko mwabivuze tubwirizwa kugerageza tukabuhagararira tukaburonderana mu babanyi mu barundi bose tugahuza imitima ibyo bintu byo gushamirana by'ingwano tugerageza tukabisezere
ndagaruka honorable Tatiana Siomana inyuma y'imyaka 28 amasezerano y'umwe bw'abarundi abarundi bayemeje ku bice birenga 90% asa n'amomekerano
ibyo ngiyakumbura sinzaba bivuga na Rezove yajejwe inama nkuru ijejwe ico kibazo no kunywanisha abarundi birantangaje ko yoba bibona gutyo kuko nkuko mubizi kugira aya masezerano y'umwe bw'abarundi ashikwe ko harabaye amanama menshi cyane ku nzego zitandukanye gushika no hasi imbere y'uko bija mu matora abarundi bose bakagira icyo babivuze ko murumva rero uyu canke uriya na cane cane urongowe iyo nama nkuru yejwe umwe bw'abarundi no kunywanisha abarundi kuvuga ko gwa ari ubwomekerano ivyo biri kugatwe kiwe canke no vyibimvira n'uburenganzira bwiwe mugabo nta kuri kuri
ariko avuga ati uravye nyine batayikurikiza iyo ndahiro
nagira nkubwire gituma
byagenze nuko byagenze mu nyuma y'iyo ndahiro
abarundi bama bateshwa mu rudubi n'ababarongoye urumva na Rezove ariko araduhumuriza avuze ko aramomekerana ariwe yarajejwe kuyahagarikira ngo atwereke nyine twoyubahiriza gusumba tugowe tukiriko igituma abarundi bama bateshwa mu rudubi n'ababarongoye nuko jewe ndavyemera n'ubu ko abarundi ubwabo bajya abanyagihugu banyarucari bo mu mitumba baremera ubumwe bw'abarundi mugabo yabategetse bagombye gukoresha icyo kibazo ku nyungu zabo barabata mu rudubi kuko bagasubiranamo bakica byarabaye kandi n'ubu tutaravye neza birashobora gusubira
inyuma y'imyaka 28 habaye iyo ndahiro
kika baco imana iduha nuko abo baroni nkuko nabivuze bihagararako nandi uwoza arumviriza imvugo z'abanyapolitiki z'abategetsi bamwe bamwe hehe abanyagihugu yaba bakibije ko cyane ibara ryugwa umwanya wari wose ayo masezerano y'umwe bw'abarundi subwo mekerana uko yavuye kure mu biganiro gutinda haja muri referendum icyo sindahigarukako mugabo icyahaze haramuze umwanya ukwiye kuyashira mu ngiro no kuyumvira ibintu byokogwa koko kugira ngo koko atsimba tare mu buzima bwa minsi yose
harabuze umwanya wo kuyashira
harabuze umwanya
urahandubeye
kandi akohere bituma habuze umwanya ubwa mbere urabona bayatoye kwa kabiri tariki 5 kwa kabiri 1991 haca haba inama mu Faransa yabereye Rabol ituma ibihugu byo muri Afrika byose bisubira mu migambwe myinshi no Burundi ntitwasigaye inyuma cyo gihuhusire nkuko bakize cyatumye hagaruka imigambwe myinshi mu Burundi nticabuze ako cononera uwo mugambi wo gutsimba tacyo mu Burundi kuko uravyibuka twari kumwe kuri kaminuza amajambo yavugwa mu kwiyamamariza amatora yo mu 1993 ntivyabuje ntivyazubuze gusubiza inyuma imitima y'abarundi yari kwiraje hamwe kugira ngo ibone kumwe ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi bica biragaragarira no mu matora abo binyekeza ntabo bisha amatora yarabaye hakurikije ivyamoko bica biragaragara abaye
akona kantu nyugijemwo matora
y'ivyamoko
ko batora
ivyo ndabivuze jewe ndavyemera abavyumva umwe wese arashaka kuvyumvira uko uko bishaka
ndahindukiye kwa Remy Havyarimana turiko turavuga amasezerano y'umwe bw'abarundi imyaka 28 iraheze abarundi bayiyemereje bayatora mu bice birenga 90% uno munsi nk'umuhinga mu byo gutatura matati bidaciye mu nguvu murabona ko hari kintu twovuga tuti abarundi bo kwirata mu bijanye n'iyo ndahiro barahiye uwo munsi
igihugu cari mu bibazo bikomeye cari kivuye mu gihe aba ubutegetsi bw'igisirikare bwari mumaze igihe kitari gitoya abatari mu butegetsi bavuga ko ari ubutegetsi bw'intara imwe bw'ubwoko ubumwe hanyuma haca haraba ikintu gikomeye cyane ingorane yabaye integamarangara intambara yabereye integamarangara aha bija gushira rero ikibazo gikomeye kandi ku butegetsi bwari bushansha mu byibuke ubutegetsi bwari bushansha baza kwibaza ingene rero batora ico kibazo kandi hariho nibindi bibazo byari inyuma kuko mwibuke yuko ubutegetsi bw'ico gihe bwari bugiyeho bwari busanze ikibazo gikomeye cyane c'ubutegetsi bwahahora hari c'intambara novuga ukutumvikana kwari hagati ya Ekleziya Katolika
na leta ubutegetsi uri kuravuga n'ubutegetsi bwa Repubulika ya gatatu
ya kabiri ni ubwa gatatu nibwo bwari buje rero hanyuma haba rero iki kibazo cyo kuraba ingene batora inyishu z'ibyo bibazo byinshi kandi mu mwanya umwe haca haba igikorwa gikomeye cyane je no kwemera cyabereye ku barongozi b'ico gihe nshima gosi cyo gushira hamwe abantu kugira ngo bavugane ku ngorane zihari nibi honorable Sibomana yise bita ico gihe amakoroke jewe nari mutoya mugabo ndibuka yuko aho vyabera ababa batowe ngo baje yo bamwe baza bavuga bati ibyo nakayavuze ntituzi ko azobiherana kuko bashobora kumupfungira ibyo yavuze mugabo kuko babonye ko kandi bumvise ko nahari yabavuze ibi batapfunzwe bace batangura rero gusohora ibyiyumvire
barashira habona kuri
barashira hamwe bitari bike kumbure mu nyuma bitaranashika kure niho rero haje ico yavuze cyari kivuye hanze iki inama ikomeye yabereye Rabore mu Faransa izihindura ingene abantu bariko bararaba ko mwibuke yuko mu ijambo umukuru w'u Faransa yavuze ico gihe yagize ati ubu rero tugiye gukorana n'umunyeshure mwiza wa Afrika no kuvuga urongora umurongozi wo muri Afrika zoba yemeye gufata ibitwigishije akabikora neza niwe tuzokorana
icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko turabira hamwe ibyerekeye amasezerano y'umwe bw'abarundi ndagushimire Remy Havyarimana nibutsa kuri umuhinga mu byo gutatura matati bidaciye mu nguvu ukabona rongoye ishyira hamwe mezo Libere d'Espoir wakoze kwitaba kino kiganiro
mwakoze kudutumira kandi turashimiye na twumvirije
urakoze ndagushimire nawe ambasaderi Guillaume Ruzovio nibutsa kurongoye inama nkuru y'igihugu jejwe umwe gw'abarundi no kunywanisha abarundi wakoze kitabake kiganiye
urakoze cyane
Ego, barakoze cyane ndagushimiye nawe na Rabe Tatiana Sibomana nibuta yuko umuvugizi urunani amizero y'abarundi bakoze kitabwe ino kiganiro.
Mwakoze kuntumira kandi n'ejo nzobanguka.
Urakoze ndagushimiye nawe wahisemo gukurikirana ikintu kiganiro ndagukipfuriza kuranirwa ahuri hose mu byawe no mu bawe naho butaha.
Jerome urakoze cyane hamwe n'abatumirwa bawe. Ubwo rero namwe mwese abadukurikiye tubashimire mwese mukomeze kugira ibihe byiza mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika.